radio indundi kulture amakuru mu kirundi
nigihe cy'isaha 12 n'iminota 15 n'umwanya w'amakuru mu kirundi haya natu yahere kuri zingingo nkuru zikurikira. Bamwe mu banyagihugu bo mu gisagara ca Bujumbura basaba leta ko yo kwigisha ibiri mu gitabo c'imbona kazoza igihugu cifashe mu mwaka w'2040 n'igihugu giteye imbere mu mwaka w'2060 kugira ngo iryo hangiro rishikwe ko murana y'amakuru twabateguriye ibijanye n'ico igitabo kivuga kubijanye no gukomeza inzego za leta. Haravugwa ubukene bw'imiti mu bibanza idandarizwamwo mu ntara ya Bubanza bikorana n'ishirahamwe rya leta ryo kuvuzanya mituelle de la fonction publique. Twabiteguye muri ano makuru, twabateguriye kandi n'inkuru ijanye n'amagara y'abantu aho tuza kugaruka ku ndwara y'isanganya ry'imitsi itwara amaraso mu bwonko. Nandi ni mukanya aya makuru mikomeye yashikirizwa na Jota Miratuzi fadeje mihinga bw'ivyuma na Mathieu Habona Yezu.
Radio Indundi Culture.
Ubu naho inkuru imwe imwe kwayo. Bamwe mu banyagihugu bo mu gisagara ca Bujumbura basaba leta ko yo kwigisha ibiri mu gitabo c'imbona kazoza y'igihugu cifashe mu mwaka w'2040 n'igihugu giteye imbere mu mwaka w'2060. Abanyagihugu baganiriye na Radio Indundi Culture kuri uyu wa kabiri babona ko kugira uyo mugambi ushoboke naho batazi ivyashizwe imbere gusumba ibindi, abajeje intwaro bo kwihutira gutorera umuti ibibazo bihanze igihugu muri kino gihe. Kurikira bamwe muri abo banyagihugu baganiriye na Radio Indundi Culture.
Yaba byandika hama bakazanje kirakubita bita uri kora byihweza na wewe yibona ntayiboneka nta bandu fatire kubisanzwe kwikora ko nkubifungura kenda guhera ku manya ku mwanya kimirimba ntigende neza ari hene gizo bajyaka bateragiye hamba kumwe kuvomera narafite cyose ari kibazo gituza gukorera ku mode
bo twigisha kobera ntitushobora kubitangura ingene igihugu kizotera imbere mu 2040 tusumba nkuko ubu kubine tumenye ingene tuzoba twabigenjeje ibyo tuzokora yena mahera zoba fisa gaciro kigisha icyo twokora kugira ngo ibyo bintu bihinduke hanyuma icyo gihugu tubone ingene kizotera imbere nandi yo bimeze uku nyene tubibona uku twiyumvira nako kizohava gitera imbere tushobora kutwigisha titwe dushaka ko ibintu bigira bihinduka uku hanyuma igihugu mu 2040 zoba kimeze.
Mbona twarumvise yayicisha mu maradiyo bavuga ibintu ukuntu byogenda mugabo mbere yo kubona kuko dushika nga duhera kuraba muri ino minsi ukuntu bimeze mugabo duhereye kuko tuba turiko turabona ubu ntawovuga ngo ntibizoba turashaka kubyizeye tukaraba mugabo dufatiye kuri ibi turiko turabona mu buzima buzimbye nka twebwe abajene mu bisanzwe natwe turiko turasibisa cyane turiko turahura n'ingorane kubera namba umugene yize akiga akabura akazi promosiyo ya mbere ya kabiri ya gatatu ya kane biragoye kuzoca mwumvisha yuko muri 2040 kugenda neza kandi atakiko kirakogu cya mbere bafasha no gukrea amanyamita kugira haboneka akazi
ene wumva tukwirukira turabe 2040 tukiri 2024 ahubwo nibabanze kwanza bagwanye ikintu bita inzara ubukene n'igihugu badafite akazi baronka akazi bagira bagira bakukuruke bakureho kanza bagende ko baracariyo n'ubumvu nabo bake bake barabereza barazigya babesha kuko ari umuntu yaja kwazi ugasanga bwiza yose akayikura kuzaba barendanga dosomene abata somene zibiri zibuze ugasanga umuntu ako avanga no mukanyoje no muruzira n'amaguru yaje gupaga se n'ibujumbura je nda namushigisha ibwabo nabanza rahave ama point clé.
Aba rero bari bamwe mu banyagihugu bo mu gisagara ca Bujumbura baganiye na Radio Indundi Culture. Uruganda rwacu rero uyu munsi rwashimye kubabwira ibijanye no gukomeza inzego za leta nk'ihangiro rya mbere riri muri ico gitabo c'imbona kazoza ibirimo twabiteguriwe na mugenzi wacu Jean de Dieu Nahimana.
Igitabo cerekana imbono kazoza y'igihugu cifashe nigo giteye imbere mu mwaka wa 2040 n'umwaka wa 2060 gitunganijwe mu mahangiro 22. Ihangiro rya mbere ari naryo duhagarara kuno munsi rijanye no gukomeza inzego za leta. Aha kuri iryo hangiro rekana ibijanye no gukomeza inzego za leta ko ari umutima wo gushika kuri iyo mbono kazoza kuko ingingo zose zifatwa n'ibindi byose bikenewe bibwirizwa gufatwa n'izo nzego zikongera zigakurikirana ishigwa mu ngiro. Ari cyo gituma rero ari ngombwa ko abakora muri izo nzego babwirizwa kuba bafite ubumenyi bukwiye hama bakaronswa kandi ibikoresho byose byankenerwa kandi bihuye n'ibihe bya none muri iryo hangiro rya mbere rererekana ko ari ngombwa ko abakozi bakuru bakuru ba leta babwirizwa kumenya ko hari ibyo basabwa hanyuma bakagerageza kuja barihutisha amadosiye haratekanijwe kandi ko abakorera mu gisata cy'inzego z'umutekano bakarahirizwa ubwenge kugira bakore neza kandi bafitiwe icyizere iryo hangiro rya mbere riratomora neza ko hategerezwa kubaho ukwegereza ubutegetsi abanyagihugu muri uko kwegereza ubutegetsi abanyagihugu harimo no gukoresha ubuhinga ngurukana bumenyi leta nibwirizwa gukurikirana ibijyanye n'ingene amafaranga akoreshwa hanyuma igahezi gashiraho uburyo amafaranga ahantu hagati y'ibisata bivaye n'igikenewe kurusha ikindi mu makuru yacu yo hanyuma tukazubabwira ibijyanye n'ihangiro rya kabiri rivuga ku bijyanye no gukangurira leta kugira igaragaze ugushaka kwa politike mu gitabo cy'imbonoka zoza y'igihugu cifashe n'igihugu giteye imbere mu mwaka wa 2040 n'umwaka wa 2060
haribonekeza iduzwa ry'ibiciro vy'amata muri kino gihe bamwe mu basanzwe bayadandaza basigura ko vyatumwe n'ikena ry'igitoro ni iduzwa ry'ibiciro vy'ivyo inka zirya basaba ko ivyo bibazo vyoterwa inyishu n'inkuru tubaza Kreli ya Kankundi
yabadugize natwe urarangura naho gacyuduza
karaba abo basanzwe bagurisha amata mu bice bitandukanye by'igisagara cha Bujumbura basigura iryo duga ry'igiciro cy'amata muri kino gihe n'ikena gibitoro
igitoro akabura n'inze n'amata haboneke abonetse haboneka duke tuba eho turangura nabone batubwira twe aho tuyakura nta mata kiboneka yo
tari gihe acika gahera imisi ibiri imisi itatu kasanga kivuguta nituba tukikora cyose n'ayo tuzagusembera hiyo muwindi kare tukashibika ivyo tukaja gutora nko mu gitondo tugasubira tugashusha
je kudiwanje ndayabura ku mvigito afam kayanza barabura ukuntu bamanukana urayasesa cyane kubira ihigihe muyaga nko amatse hafi imisi ibiri rero imisi ibiri amata tuyo kora cumi kacu yasesa
ino gitondo baduza amata ni iki gitondo kubera nk'umuntu ashobora gutura amata vuba yakora hariya ku mutsinda basi usanga gitondo cya mubindi nawe usanga aduza abakiriya akaba
abaranguza amata nabo bavuga nuko nibifungurwa vy'inka byaduze ibiciro ivyo vyose bigaca bigira ingaruka ku giciro cy'amata
n'icyinshi byatunya doka nk'ibi ntinka zijya cyabita sondori na sondo mayisi na dreshe ntiboneka kubera abana burasa neza akora neza usanga bigoye kugira amata usanga gabanisa cyane usanga ariko bakorera mu guhoma nko kuri sondo mayisi raduze ko nk'acuwasi ku kiro usanga zijya ibintu byinshi cyane
bamwe mu biheza amata bo bavuga ko kukubura uko babigenza kundi baheza bakagura amata ku giciro bayasanze ko bose bagasaba ko ababijejwe botorera umutsi ikibazo cikena cy'igitoro hamwe n'iciduzwa ry'ibiciro by'ibifungurwa vy'inka
byagabanuka ibiciro by'ibifu y'ibigori kagabanuka ya dresh kaboneka muri Brussels n'ivyo bitaro bikaboneka cyacu bipfu
mu kiringo cy'umwaka igiciro cy'iritiro ry'amata caradugijwe amafaranga amajani ubu iritiro ry'amata rikaba rigugwa ibihumbi bitatu mu mafaranga y'amarundi
Radio Indundi Culture
amakuru twabateguriye arabandanya kugiye cy'isaha 12 n'iminota 24 imirimo itandukanye akora nko kudoda no gukora ingwa mu buzima bwiwe bwa karuhuko kizabukuru irasahiriza mu muryango wiwe ivyo bishikirizwa na Evariste Ntawumenya umutama w'imyaka 63 mu gisagara ca Kayanza uwo mutama hari n'ugwaruka ubu yahaye akazi nubwo biruko Evariste Ntawumenya asanga iduga ry'ibiciro n'ikena ry'ibikoresho bimwe bimwe bitamworohereza mu kazi n'inkuru tubaza Jana Himana mugenzi wacu akorera mu ntara ya Kayanza
utama azuki izina rya Evariste Ntawumenya yarora umwigisha mu mashuri yisumbuye muri kino gihe rero akora imirimo itandukanye avuga ko isahiriza mu muryango iyo nayo ni nko kudoda hakoresheje inyuzi kurima ibizinu no gukora ingwa Ntawumenya Evariste amenyesha ko iyo mirimo yayiyumviriye atakayishira mu ngiro akiri ku kazi ka leta mu ntumbero yo gutekanya kazoza kiwe akamenyesha ko intangwa ageze ko ishimishije ngo kuko nabana bose yashoboye kubasomesha kandi ngo barangije za kaminuza eka hari n'urwaruka rurenga 10 yahaye akazi abona bakavuga ko bashima ngo kuko bibatuma kwibeshaho ariko rero Evariste ntawumenya avuga ko n'intambamye zitabuze ngo nkizifatiye kwiyugarwa ry'imipaka hagati y'Urundi n'u Rwanda ngo kuko hari bikoresho bitari bike yahora akura mu cyo gihugu kibanye cy'u Rwanda eka ngo ni faranga riguma ritagaciro riratuma n'ibiciro by'ibikoresho byankenerwa bizimba ariko rakagira icyizere ko hazogera igihe izo ntambamya ahura nazo zigahera agahamagarira abandi bakiri mu buzi gukora ibishoboka ngo nabo nyene bagire mu kugira imigambi mito mito izo bafasha mu zabukuru kubwandi kumana tarasisi icegera cy'uburongoye urunani rw'amasenduka yabigisha konsesona mu ntara ya Kayanza akabona ko Evariste ntawumenya arakarorero n'abandi bari bakwiye gufatirako agasaba ariko leta guherekeza kurusha uko birubu umukozi wese agiye mu zabukuru mu nguvu ziwe nke kugira abandanya abaho neza agaheraheza asaba ishirwa mu ngiro ry'ingingo y'umukuru w'igihugu rivuga ko ubugiye mu zabukuru wese azobandanya aronswa amafaranga ngana n'umushahara yahorako ngo kuko abaheruka kuja mu zabukuru mu mwaka uheze bidoga bavuga ko twa baronswa ari ntica ntikize za jane hemana kuri radio indundikirutire
igenekerezo rya 2023 ndamukiza uko mwaka utashe numunsi wahariwe igitabo n'umwanditsi kwisi umwanditsi akaba n'umurondezi Sebastien Ntahongendera yerekana ko uruharagu umwanditsi ari gufasha umusomyi kuroranya ibyo babayemwo n'ibigenda biraza uwo mwanditsi agereranya gusoma igitabo no gutembera ariko akavuga ko mu bijanye no kwandika ibitabo mu Burundi hakiriho intambamye kuri kira Sebastien Ntahongendera
umwanditsi w'ibitabo akamaro kiwe intumbero yiwe ari yo gutuma abantu baberanya ibyo babayemo n'ibishasha biza batabihamagaye ubihamagara utabihamagara biraza biragusanga huri ibintu byinshi bishasha kandi kugira ngo ubeho ari ngombwa yuko ubiberanya n'ivyo usanzwe bayeho nk'ibi bintu gihindahindagurika ry'ibihe bitona n'amaso tukanakorako ari rero n'ibindi tutabona biza mu bwihenge by'imyemerere mvuga kwemera mu by'Imana kwabo hari n'ibyo gutunzi byo byose n'ibishasha rero biza mwanditsi w'ibitabo rero kubera wewe yakira ibintu byose bije n'ibyo yashobora kuvyandika hanyuma wowe bisomye bikagufasha uca bivanganya n'ivyo usanzwe ukabihinyanyura aho rero niho navuga yuko udasoma ibyo byose biramugora nje nkunza kuba nti udasoma ntamenya ko gusoma niho gutembera ugatembera mu turere kongera kandi ugatembera mu bihe kugira ngo uwo mwuga wo kwandika ibitabo ngaha utere uje imbere uduhaze ni twinshi ari uko ukuntu abantu batagisoma kuko nk'abanyeshuri barasoma ariko ubu urabona yuko badasoma kuko kudasoma rero biravana n'ibintu byinshi kimwe no bandavuga nk'ibi bintu by'iriterambere ryazanywe n'ibi bintu byo guhinga bushasha abantu bumviriza ama televiziyo bakasoma mu matelefone sohorero ry'ibitabo byo bitamezo d'edition kubera abona mu Burundi bisa ni bidashemeye cyane byatuma abanditsi babisohorera hanze rero intambwe iracari ndende
haravugwa ubukene bw'imiti mu bibanzi dandarizwamwo mu ntara ya Bubanza bikorana n'ishyirahamwe rya leta ryo kuvuzanya mituelle de la fonction publique bamwe mu banywanyi b'iryo shyirahamwe bamenyesha ko bagiye kurondera imiti ku ikarata ya mituelle bashirira ko ikidodo ntibaheze ngo baronke aho bayigurira basaba leta ko yofasha kugira iyo miti iboneke n'inkuru tubaza Alexis Nkeshimana mugenzi wacu akorera mu ntara ya Bubanza
iyo miti nayibuze kandi sindayibuze no munsi gusa amazi gihe ngumanda yibura
uyo numwe mu bakozi ba leta bafise ikibazo cyo kuronka imuti ku mangazini ya mituelle isanzwe itanga imiti ikora n'abakozi ba leta imiti ngo isanzwe gose ngo nta niyo baronka
nguma ntonda ndayibura ngenda ngwaye ndayibura ngenda ngwaye ndayibura nandarira ku nkoni iyo miti yose ngo ntishoboka kandi abakozi ba mituelle bakavuga bati twebwe imiti yababayiduha tuba tuyibahaye icyo tuguha ni kidodo gusa cyuko imiti atayidufise
naho bashirako ico kidodo ngo baronderere ahandi farmasi bakorana na mituweli bubanza ntirenga imwe aho naho nyene ngo imiti iragoye kuboneka uyu mugwayi avuga yuko bitumvikana ko baguma bakata umunywanyi wa mituweli ariko arondeye umuti akawubura
biragoye kugira ngo umuntu bagume bamukata ataronka umuti bakamukata buri kwezi basinzi ngorane mituweli irimo
umukozi wa leta afise ingwara agenda na idakira kandi tandukira wewe avuga yuko imiti yahora afati kuko amafaranga ashika 5000 ubu ngo igeze ku mafaranga 35000 nawe nyene muri farmasi ya mituweli ngo nta uhari umukozi wa mituweli twabajije ico kibazo c'ubukene bw'imiti ku banywanyi ba mituweli amenyesha yuko imiti hari ariyo batanga itahari nayo ngo baronderera ahandi uyu munywanyi wa mituweli ya leta asaba yuko leta yo fata ico kibazo mu minwe kugira ngo imiti iboneke nkuko yategerezwa
tuwere nishira hamwe rya leta none yategereza kumvuza kuko ndo umukozi wayo mu gihe rero jewe nguma ntonda mbura umuti niko ningorane ziguma zica ziyongera hagati y'umukozi n'umukoresha adakoze ngo asubire ku kazi biguma binteranya nawe umukoresha akaguma reka kunyihanganira nanje ari mvuzi tambuye ndahagucya singira umuti singira iki imiti yose murabona banyandikira yiyi n'ubu ndatashe najya ari naragiye ndataha none n'ubu ndatashe
Alex Nyeshimari Bubanza Radio Indundi Culture
Radio Indundi Culture amagara y'abantu
Munguru ijanye n'amagara y'abantu tubashikiriza imisi yose ya kabiri uyu munsi tugaruka ku ndwara y'isanganya y'imitsi itwara amaraso mu bwonko uwafashwe niyo ndwara akaba arangwa nuko hari bihimba by'umubiri bidasubira gukora nkuko bisigurwa n'abahinga mu kuvura iyo ndwara inkuru y'amagara y'abantu uyu munsi twateguriwe na Roseline Munezero
Nkuko twabibiganiye mu nkuru y'amagara y'abantu heruka indwara y'isanganya y'imitsi rubwoko bubiri ari bw'iziba y'imitsi bita iskemi mu gifaransa hamwe n'iturika y'imitsi bita hemorrhage mu gifaransa nkuko bisigurwa na muganga Philippe Kanyabwero ubwo bwoko bwo nkuko ari bubiri burasanga ibimenyetso
ibimenyetso ni bimwe kuri izo ndwara z'imibiri zose no kuvuga umuntu abona igihimba cyahora gikora kidakora uko cyahora gikora igihimba cy'umubiri cy'ukuboko cyangwa kuguru cyangwa uruhande rukabura ingufu cyangwa umuntu agatakaza ubwenge cyangwa ntabacumva iyo bamukoze ko mu bisanzwe rero ni ibi bintu twama tubona umuntu ashoboye bigakaza abona bukwi na bukwi icyo yahora ashobora ntagishoboye
kugira umugwayi amenye ingorane zashikiye imitsi yiwe uwo muganga avuga ko umugwayi abwirizwa kwitura abaganga
bisigaye kugira ngo uzageze ntawe ushobora kubimenyera ngaho atagize ibipimo byo mu mutwe ibyo bipimo nibyo bimenye kugende zerekana kugene byagenze ko ari umutsi waturitse cyangwa wazibye
ariko niki umuntu yokora kugira yirinde isanganya y'imitsi itwara amaraso cyangwa igarukana amaraso mu bwonko insiguro tuyihabwa na muganga Philippe Kanyabwero
abantu bakora ibintu bidaruhisha cyangwa bagumba hamwe nko ku kazi umuntu arashobora kuza aratembera agiye kuraba abo bikorana agenda n'amaguru cyangwa aja hafa hakagenda n'amaguru cyangwa afise umwanya akagenda genda sigiye kinini igikibikenewe nuko umuntu agenda nyaruka inusu saha ku munsi uzo biroroshe kutanywa itabi n'ibintu hariho abantu benshi batanywa itabi urinywa nawe akariheba ibyo bindi navyo ibipimo byo kwa muganga
uwo muhinga yanonosoye ibijyanye no kuvura indwara z'umutima avuga ko gushika ubu mu Burundi atabiharuronye izina by'abafise ingorane zisanganya giturika canke ziba y'imitsi biramenyekana ariko ko umuntu agiye kwa muganga abahinga bashobora kubona ko umuntu ashobora gufatwa n'iyo ndwara ishyira mu gitamagare y'abantu ku isi OMS rivuga ko buri mwaka abantu miliyoni 15 ariyo bashikirwa n'isanganya y'imitsi itwara amaraso ikongereka yagarukana mu bwonko muri abo imiliyoni 5 akaba aribo bitaba imana mu gihe izindi miliyoni 5 ribatera ubumuga
arakoze mugenzi wacu Roseline Munezero naha rero turangirije amakuru twari twabateguriye shimire mwebwe mwese mu yateza abiri shimire Mathieu habona Yesu yamfashije mu buhinga bw'ivyuma amakuru mwari ko muyashikirizwa na Jota Miratuzi ku gihe c'isaha 12 n'iminota 35 naharangiriye mubandanye mukurikirana ibindi biganiro bya Radio Indundi Culture